мобилиза ни ради жуѓа Америка. Iradiyo z'ijwi ry'Amerika isamirana iri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 na 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro mwiriwe cuti zacu muri kumwe na Fidèle Niyongabo mu mwanya wa kiganiro muri Sanga
muri Sanga Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abitegereza ibintu n'ibindi bavuga ko kuva Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atanga ikingo ciwe ca kabiri mu mabanga y'umukuru w'igihugu agira wa 47 imigambi yiwe n'ingingo amaze gutera ku igikumu zishira imbere inyungu za Amerika ubwa mbere na mbere ivyo bita America First mu rurimi rw'icongereza zimwe muri zo ngingo zatanguye kugira ingaruka ziboneka mu makungu na cane cane ku mugabane wa Afrika Uyu munsi turagaruka kuri zimwe muri izo nkihagarikwa mu kiringo cy'iminsi 90 ry'imfashanyo Amerika yahoreha amakungu yakuye Amerika amasezerano y'i Paris guhindagurika ry'ibihe turagaruka kandi ku ngingo yo kuva mu ishyirahamwe ryita ku magara y'abantu ku isi OMS Cheta Mwanze akorana n'ikigo cy'ubushakashatsi ku bibazo bijanye na politiki ubutunzi n'imibano muri Nigeria no mu karere ko muri Afrika yo mu burengero SBM Intelligence na Professor Waldo Kruger yigisha ivyerekeye ubutunzi muri kaminuza Northwest University batangaje ko imigambi ya President Trump izogira ingaruka zikomeye hagati ya Amerika n'umugabane wa Afrika mu bijanye na politiki ubudandaji imitahe n'imfashanyo ibihugu vya ku mugabane wa Afrika vyotegerezwa ko vyifatamwo gute ku bijanye n'ihinduka ry'imigambi ya leta ya Amerika ku ntwaro ya President Trump abantu benshi biteze nivyo tuvuga ko mu kiganiro muri sanga twatumiye Emery Pacific igira neza yanonoso ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu nitunganywa neza ry'amashirahamwe akora imirimo y'ubudandaji ari i Londres mu Bwongereza twatumiye kandi Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu kuri kaminuza muri kaminuza y'u Burundi no mu yandi makaminuza yigenga ari Bujumbura mu Burundi ndabaramukije batumire
amahoro neza
Professor Pascal aza kuza mukanya aracari mwibarabara ashitse imuhira canka ndashobora kuvuga neza araza kugira uruhara muri iki kiganiro yamara Emery Pacific ari ku murongo Emery Pacific ubona gute ibijanye ni leta nshasha ya President Trump ku bijanye n'umugabane wa Afrika cyane cyane ufatiye kuri ivyo nako ndavuga ingingo z'umukuru w'igihugu yateye ku igikomu nkizo zo kuva mu ishyirahamwe ryita ku magara y'abantu ku isi kuva muri masezerano y'i Paris kuhindagurika ry'ibihe guhagarika mu kiringo c'iminsi 90 imfashanyo Amerika iha ibihugu byo ku isi
murakoze murakoze kumijambo no ku butumire ubwa mbere hoho ngira ngo ico notangura kuvuga no kwibaza nimba Trump canke administration ya Trump canke intwaro ya Donald Trump hari umugambi numwe yari ifite canke yoba ifite kuri Afrika inyishu nuko bari bafite umugambi mu gihe bariko barategura ingene Amerika yorongorwa umugambi ahanini kuri Afrika wari ushimikiye kubijanye n'ubutunzi ibyo bita economic engagement no kubijanye n'umutekano ibyo bita security cooperation no kubijanye no cyane cyane kugwanya abakeba ba Amerika mu by'ubutunzi ibyo bise countering the influence of global competitors aha cyane cyane bavuga Ubushinwa rero nk'uko tubizi ibyo ni nabyo yanashimikira ko no mu administration yiwe ya mbere ariko turibuka kandi umugambi munini yari yarise Prosper Africa wo gukora imigambi ijyanye no guhindura ingene ubutunzi muri Afurika bwubatse kugira ngo habeho gukorana byo hafi na Leta ya Amerika ibyo rero ibyo byose nubwo byari muri uwo mugambi ubu turabona yuko ingingo mu by'amategeko ziriko zirafatwa ziteye ubwoba n'impungenge zigaragaza ko uwo mugambi utazoshirwa mu ngiro nk'uko mubyibuka muri uku kwezi yarasinye ibyo bita executive orders zikura Amerika mu ishyirahamwe ry'amagara y'abantu ku isi iki rero Fidel no kugira yuko ari ikintu gikomeye cyane kiraba Afurika imbere y'indi migabane yose y'isi kuko aya mahera menshi yaja muri Afurika rero nobabwira yuko urazi nk'ibyo African Centers for Disease Control and Prevention bavuga
Nikigo ntaguciriyemo nikigo kijejwe kwirinda no kugwanya indwara cyo muri Amerika.
Iki kigo kiravuga yuko Afurika izogira ingaruka nyinshi zigaragara kubera gusa Amerika ivuye muri ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu Amerika yari nk'umufasha mukuru muri iryo shyirahamwe ikindi naco umuntu yoca yongera ko nibi watanguriye ko Trump yahagaritse by'agateganyo iminsi 90 imfashanyo zose mu buryo bw'amahera zizahabwa amakungu byo bita freeze on foreign aid ibi rero no kugira yuko ubunyene turiko turavugana ibihumbi n'ibihumbi by'abakozi bakora nko mu gisata cy'ibyo gutabara imbabare humanitarian aid ubunyene tuvugana akazi kaheze sinivyo kuvuga ngo ingaruka kuva asinye bijya zaciye ziba buno nyene rero ibi byatumye habaho amaprograma menshi yo gufasha mu makambi y'impunzi muri Afurika ibijanye n'imiti murazi yuko hariho imiliyoni zirenga 20 muri Afurika zifashishwa n'ayo mahera mu kurwanya indwara ikiza cya sida ibijanye na n'umutekano mu byo gufungura ku bantu bataho nikora muri Afurika amamiliyoni arenga 3.5 ibi ni ibintu kubera iyi ntwaro gusa na policies ishitse ishiraho bica bigira ingaruka zigaragara kuri Afurika ariko mu buryo burambuye nibadaho tuja kuvugana n'ingene Afurika ikwiye kwifata hamwe n'ingaruka zirezire zizova muri administration ya Trump
muravye mugafatira ku kiringo ciwe ca mbere kubijanye n'imigambi leta yiwe yari ifise kubijanye na Afurika mwariko muravuga ko hariho nk'umugambi Prosper Africa uwo mugambi mubona hari ikintu washitseko
nta uwovuga yuko umugambi hari ikintu gihambaye wahinduye ku rugero rwo kuvuga ngo warakuye Afurika ku mwanya umwe ukaje uyishyira ku wundi ariko wari umugambi utuma Afurika igira akse ku isoko yo muri Amerika hanyuma
ishobora gushorera ibidandazwa byayo ku masoko muri Amerika
ku masoko yo muri Amerika hanyuma ntitunibagire na wa mugambi wa African Growth and Opportunity Act AGOA nawo nyene ugiye uzohera muri uno mwaka mu kwezi kw'icenda ariko iyi ntwaro ya Trump ntiravuga kazoza kawo twebeshi turi muri domene twibaza yuko nawo nyene utazobandanya kubera yuko hasigaye amezi munani gusa n'umugambi ubundi w'amahera menshi ugomba hagomba kuba harabamaze kubaho amatangazo cyangwa umugambi w'ingene uzogenda inyuma y'ikiringo kizoba giheze. Ibi byose rero ni ibintu byari byarabandanije biriho kuri Trump administration ya mbere, kandi umuntu yoshima ariko tutabona ingene bizobandanya.
Murakoze. Professor Pascal Nizigiye, muravye iyi migambi mishasha n'ingingo Prezida mushasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yafashe twako turavuga ngizo zo kuva mu ishyirahamwe gita ku magara y'abantu ku isi OMS, kuva mu masezerano kuhindagurika ry'ibihe i Paris no kuhagarika by'agateganya iminsi 90 imfashanyo Amerika yaha amakungu, hari n'izindi mubona ni zihengaruka ku bwanyu mubona bishobora kugira kuri Afrika muri make.
Mu bisanzwe Donald Trump uko twamubonye kuva no ku ntwaro ya mbere imbere y'uko asubirirwa na Joe Biden, yari umuntu akengera cyane Afrika. Afrika nta kintu kinini yamubwira. Ni umuntu agomba kugarukana ingingo zo gutwara zariho mu kinjana cya 19 muri Amerika. Ni ukuvuga yuko ibyo byo gufasha Afrika ntibimubwira ikintu kinini. Reka mbere n'Uburaya agomba kubwereka yuko butibuye ko atazosubira kugira ngo Amerika itange ibintu byinshi mu gushyigikira Uburaya mu bintu cyane cyane byo kwivuna umwasi. Nacyo gituma Abanyafurika jene bajya fata kinini bohoza.
Hanyuma ku bijyanye abahinga bakurikirana uburyo abona ibintu byogenda imigenderanire n'ibindi bihugu byo ku isi, haba mu bijyanye na politiki, bijyanye n'ubudandaji, babona ko ashyira imbere inyungu za Amerika, yamara bitavuga ko ashobora guhagarika gukorana n'ibindi bihugu mu gihe abona ko hari icyo Amerika ikuramwo. Ku bijyanye na Afrika, Afrika turazi ko ifise amatungo kama menshi, mwibaza ko azoyiheba burundu canke azokoresha ubwo buryo bita mu cyongereza transactional approach.
Ego nibyo burya Donald Trump arafise uburyo bwo gutwara, usanga avuga ibintu atazokora udashobora kumenya ko azobikora hatageze icyo gihe ngo ubone yuko ivyo yavuze abikora. Hari n'igihe avuga ibintu kugira aterane ubwoba. Turibuka mbere igihe yatera ubwoba akavuga ko agira atere Korea ya Ruguru, abantu bakanabitinya, je abanyeshuri barambaza ati none agira habe intambara ya gatatu y'isi yose, murarindira murabe kuko nashaka gutera Korea ya Ruguru azi yuko ifise cya kigwanisho ruhonyanganda. Nibyo byaciye biba, ahubwo yaciye atumako Kim Jong Il ngo bahure bayage, kandi anavuga yuko ari umuntu mwiza cyane. Afrika arayikeneye rwose kuko Afrika irimo ubutunzi bwinshi, Afrika irimo abantu benshi bakiri bato bafite ingufu bashobora kujya gukora muri Amerika, kuko Amerika irakeneye abakozi cyane mu mahinguriro no mu bindi. Ku buryo ibyo avuga kenshi mu guterana ubwoba no kugira kanga abantu bajugumite bamutinye, nayo ubundi bwo nibaza ko ata kintu kindi nazohindura mu buryo Afrika yahora ikorana na Amerika, cyane cyane muri ibyo by'abantu baja gukorayo ibintu byo kupa ubutunzi buri muri Afrika.
Murakoze. Tuze ku mirongo ya telefone, dufise Nzara Mnyimana Jean Marie Vianney, uratwumva?
Ndabumva.
Duteye aka muri he?
Ndabumva.
Uduhamagaye urihe?
Bamagaye ndi i Kigali mu Rwanda.
Ufise ikibazo waza batumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Ikibazo kijyanye ni ira gahunda yo guhagarika inkunga mubyukuri cyari kugira ngo icyemezo ngo kiragifatwe icyari kigamijwe ese yaba ari mu nyumvishije ku bihugu n'ubu yari bisanzwe bihabwa za nkunga cyangwa ni politiki yo kugira ngo yenda nabo ubwabo babashe ku ya za nkunga batanga bazikoreshe mu kwibuka ku gihugu cyabo n'icyo ashaka kugira ngo umenye
ndabashimiye
cyangwa se niba ari
ndabashimiye mu mwishure Emery Pacific Giraneza
ni kibazo cyiza agira ati mbega iyi ngingo yo guhagarika imfashanyo zija mu makungu bazipfa kuki nibaza yuko warakurikiye ingene Perezida Trump yiyamamaje nkuko no muri muntangambarara wivuze Fidel avuga ati Amerika n'Abanyamerika ubwa mbere rero agishika giheza kurahira nibaza ko yari yanabiteguye atararahira yaciye afata ingingo zerekana ko mu by'ukuri ibyo yavuga mu kwiyamamaza agiye kubishyira mu ngiro ni ukuvuga le fanatique muri politique bujya le fanatique n'abantu ngira kamaro kandi utegeza kubashimisha naho uwo butahuza nabo nimba yaravuga ati mfashe ubutegetsi ni Amerika n'Abanyamerika ubwa mbere agaca shika afata ingingo zerekana ko amahera yose yaja gufasha abantu batari Abanyamerika ayahagaritse bujya abari bamukurikira bo bamukomera amashi kubera yuko ni nzira ya politike yo kwerekana yuko aje kandi babandanye bamwizigira mu bisanzwe ariko arondera icizere kibandanya mu Banyamerika hanini benshi bamutoye kubera ibyumviro byiwe rero icyo ni kimwe hanyuma ica kabiri arafite ibyo yanemeye atahandi amahera agomba kuva kugira ngo abikore kuko bitari bikogwa atabanje kurondera ibindi ahagarika ikindi naco Trump murazi yuko arafise n'amashirahamwe yari yaragiranye ingorane nayo Trump na ture yiwe aheranwa
mugaragaza ko gukoresha amajambo y'ikirundi bishobotse
ego nkirishirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu urazi yuko n'ubundi muri administration yiwe ya muntwaro yiwe ya mbere yari yagiranye ibibazo naryo ari no mu mugambi wo kuraba ingene yobahana mugabo umwanya ntiwamukundira ubu rero ibyo ntiyabyibagiye yashitse agaruka ahagarika amahera ya Amerika muri ibyo hariho rero ibintu byinshi kimwe no kubera ukuntu Trump wenye n'ubwiwe ameze n'intwaro y'ingene imeze ica kabiri no kubandanya arondera icizere kirenze cya bamwe bamushigikira kugira ngo abereke ko ibyo yababwira ariko arabikora ica gatatu ni no kurondera uburyo bw'imigambi imwe imwe yemereye abamutoye itarifise bije ubu akavuga ati inzibire zija mu Banyamerika zija ahantu mu bantu batari Abanyamerika reka mbe ndabanza ndazihagarike nawe ko ntoro ntamwo ibikora ibyo nemereye Abanyamerika
murakoze ku murongo wa telefone kandi dufise Ntezirije Onesfor uratwumva
ndahumva cyane
uduhamagara urihe Onesfor akabazo usa akabazo canke icyumviro ushikiriza ubishikirize
ese nashaka kuvuga
yego
nashaka gusikiriza kuri icyo cyumviro cya Perezida avuga ati ashaka guhagarika ifatwa ry'ibyo zishobora gufata Afurika ya Afurika n'ibihugu ibihugu bitari Amerika
ikibazo ikibazo ni ikihe
ikibazo ni iki none se ko ahagaritse izo fasanyo nibwo abona ikintu nyamukuru wa Amerika ibyo cyayunguka ni icyahe
murakoze ngo mwishura Professor Pascal
Ego me ibyo Donald Trump abigira ni umudandaji ubwa mbere bwo mbere yo kuba perezida avuga ati amahera yahora agenda muri Afrika canke ahandi aja gufasha abantu akaza muri Amerika afashe Amerika ko bavuga ati ikintu ndondera cyane ni uko Amerika yoshura yosubira gukomera nk'uko yari imeze kera. Ibyo nibyo aguma arondera ni ubutunzi bwa Amerika avuga ati ngabanye cyane amahera aja hanze ahubwo nongereza yakura muri Amerika kugira Amerika igume ikomeye ikomere cyane ku isi yose.
Hanyuma Emery Pacific twavuze nka ayo mategeko yo ku rwego rw'umukuru w'igihugu yateye ku igikumu ashobora kuzagira ingaruka muri Afurika. Kuba ariko baratwumviriza mwobasigurira nko ibyo Amerika kuva mu ishyirahamwe OMS kuva mu masezerano y'i Paris no guhagarika izo mfashanyo n'ahari ibyagateganyo nkaba ariko baratwumviriza batumva neza ingaruka bishobora kugira kuri Afurika mwobasigurira muri make.
Reka duhere ku no ku Burundi imbere y'uko tuja muri Afurika ngirango akarorero umurati yuko nk'amahera y'umugambi wo kugwanya ikiza ca sida ku isi ashika no mu Burundi kandi turazi yuko abarundi benshi cyane imiti bayironka kuri gusa murazi yuko niyo bishitse ntishike ku gihe abantu bagira ibibazo bikomeye. Ubu rero ayo mahera yahagaze ni ukuvuga yuko hariho abarundi hariho abandi banyafurika benshi nakubwiye yuko abantu baba imiliyoni 20 z'abantu bagiye kugira ingorane kuko urazi nk'u Burundi ntikigira pice ica isubirira ayo mahera ni ukuvuga yuko n'ingaruka zigaruka ni naco gituma abarundi abanyarwanda abumva ururimi bose ariko baratwumviriza izi ngingo si izi ngingo zoroshe nubwo muri uno mwanya ari ingingo z'umwanya muto iminsi 90 ni ibintu byica abantu ubuzima bw'abantu kubera ingingo buzokononekara byinshi cyane abantu ntibabifate gusa mu buryo bwo kuganira politike no kuganira imigambi ya politike n'ibintu turiko tuvuga amahera nk'akarorero ishyirahamwe nta murundi atazi ishyirahamwe ryitwa USAID USAID amahera ibice binini byayo kubera iyi ngingo ntazoboneka muri uno mwaka jewe nkora muri domaine humanitaire ndazi
mu bijyanye n'ibikorwa byo gutabara
ndazi yuko turiko twiyumvira nta nyishu tubona kuri ibi bintu abantu ndaguhe nk'akarorero mu bijyanye na security alimentaire bijyanye no kurondera imfungurwa zikwiye kandi ngira akamaro ku mubiri mu bantu Afurika tubigeze ni urwego itarashika ko muzi amakambi y'impunzi ari muri Afurika ko arenga 1,000,000 abo bantu bose bajya nabi babayeho nabi hariho amahera yari yarabagenewe abatunze abo bantu mwibaza yuko bazotungwa n'amaleta yo muri Afurika yane. Aha turiko tuvuga ibintu life threatening ibintu bigeramiye ubuzima bw'imiliyoni z'abantu muri Afurika kubera ingingo nk'iyo. Ni ukuvuga rero abanyafurika batwumva wumve yuko ari ibintu bikomeye iri shyirahamwe turiho turavuga ry'amagara y'abantu ku isi fata n'umugambi wa malariya ninde atazi yuko umugambi wa malariya uriho mu Burundi mu bihugu byose byo muri Afurika uzi uwo mugambi uriho mwibaza yuko aya mahera ava he igice kinini ni muri Amerika no muri niyo Europeyene ni ukuvuga yuko hazobaho ingaruka zigaragara nyinshi cyane kuri Afurika ndetse ko kumbure muri kiganiro tushobora no kuvuga n'ingene Afurika yobyifatamwo mu abantu babandi bampe bafashe Erika akibifata bijya hariho abantu ubuzima bwaciye buhinduka muri Afurika ubu turiho turavuga.
Murakoze Professor Pascal harababona hamwe Joshika ntiyagire imigambi iboneka irashe ya Amerika ku bijyanye n'akarere ka Afurika umugabane wa Afurika ko ibihugu bishobora kuhakurira koyoko ari nk'ubushinwa n'uburusiya niko mubibona.
ibyo ego birumvikana kuko abarusiya n'abashinwa bari basanzwe batumvikana na Amerika cyane barashobora guca baronka ijambo ryo kuvuga ati ni murare Amerika ntigomba kubafasha twe turashobora gukorana tugashika ku bintu bikomeye ariko turazi yuko Amerika cyo kimwe n'uburaya bw'uburengerazuba nibihugu byari bimenyeye gukorana na Afrika mu bundi buryo uburyo bwatanga amafaranga menshi abanyafrika batari bake bakatorera akoyoko ariko burya uburusiya n'ubushinwa ingene bifasha bifasha cyo kimwe na bijya bihugu bya Amerika canke uburaya bw'uburengerazuba kuko kenshi Uburusiya n'Ubushinwa bifasha amareta ugasanga amafaranga batanze n'amafaranga afasha mu gisirikare afasha mashiraha mu mahinguriro arongowe na leta ku buryo naho data waje iyo fashanyo yabo yoboneka mu bintu bimwe by'igihugu ntashikira abene gihugu uko ifashanyo muri Amerika niyo mu buraya bw'uburengerazuba ishikira abanyagihugu abene gihugu aho baba mu buzima bwabo bwa minsi yose kira noneho Uburusiya n'Ubushinwa bitanga amahera menshi mu bintu by'ifashanyo basindi nzira yo gufashanya itaboneka cyane mu bene gihugu.
Murakoze Idrissa Bakungu araduteye akamo ku telefone, uratwumva? Uduhamaga bihe?
Mererere ari Kigali mu Rwanda ni ukuvuga ngo ndaje gushima umutumirwa watumiye bimanza kuri icyo kibazo gihari nyine ni ukuvuga ngo twebwe abanyafurika cyangwa n'umuyeke cyane cyane abanyafurika ni ukuvuga ngo bizatugora cyane ni ukuvuga ngo kuba Amerika yivanye muri uriya muryango bizatugiraho ingaruka nini cyane nini cyane ku buryo waba ugenda mwiza warurege cyane ni ukuvuga ngo Amerika yashyiragamo amafaranga menshi natwe nyine bikatugeraho n'aya mafaranga ishyiramo nabyo akatugeraho.
Ushaka kuvuga uwuhe muryango? Uvuga umuryango uwuhe? OMS?
Yego ni ukuvuga ngo uriya muryango Amerika yivanyemo bizatugeraho ingaruka nyinshi cyane bivuze ngo imiti izongera yikube inshuro zirenga ijana kubera ngo ubushobozi bwacu bw'abakene cyangwa abanyafurika bamwe na bamwe badafite ubushobozi bizabagiraho ingaruka kandi zikomeye n'ishobora ko abanyafurika bakomeza kwigira nyine ubona ko twamaze iminsi tubona ko Amerika ishyira amafaranga menshi ahubwo twebwe twibagirwa kwishyira hamwe kugira ngo twihaze muri byose ni ukuvuga ngo rero ndisabira abanyafurika kwihangana tukigira uko twifite ahubwo nisabira ngo Amerika ko yahindura igitekerezo nuko bidashoboka ko natwe muri Afurika byadufasha cyane.
Ndabashimiye, murakoze.
Murakoze
Professor Pascal Muntaravye. Ndavuga ko ari ibyimviro bikomakomeye ingingo nkuru nkuru leta ya President Trump yakurikije bari bashizeho urwandiko rufise impapuro 1920 bise Project 2025 no kuvuga irimo imigambi batunganya bategekanye imigambi azoshimikira ko muri iki kiringo ciwe kigira kabiri umuntu aravye muri ivyo harimo guhindura uko Amerika ikorana na n'umugabane wa Afrika bagashira imbere cyane cyane ivyerekeye inyungu za Amerika mu gukorana ku mu bijanye n'ubudandaji bifatiye ku masoko yigenga bakavavanura mu buryo bushoboka no kushimikira ku mfashanyo baha umugabane wa Afrika harimo n'ivyo Pacific Emery yavuze byo namwe mwabivuze mwabiciye ko byo guhiganwa kugerageza guhangana n'inguvu n'igihagararo byo Bushinwa no Burusiya ku mugabane wa Afrika harimo n'ikibazo cyo kugwanya iterabwoba ko iterabwoba ni ikibazo kiri ifite ingaruka ku isi yose gishobora kugira ingaruka kuri Amerika n'ibindi byo gukorana ngo nibibazo nibihugu mu ntunge byo muri Afrika aho babona bashobora gukuramwo inyungu mu migenderanire mwitegereje iyo migambi si yose mugabo umuntu afashe nk'iyi ariko ndavuga mubona bizogira akamaro gute Afrika
Afrika nibaza yuko abanyafrika benshi barazi yuko atakarusho kanini bazoronka muri politike nshasha ya Donald Trump ngira ngo igikomeye ni bazogerageza kwibako bakavuga bati tukizeye cyane kuri Amerika reka twibeko ariko hariho dikidi kintu bishobora kuba nuko Donald Trump uko yaje afise ubutegetsi bukomeye cyane afise n'imigambi itera ubwoba abantu benshi kasi ya Afrika gusa na za Canada za Denmark n'ibindi bihugu mu bisanzwe byari bifitanye imigenderanire myiza na Amerika ibyo byose bishobora guhinduka muri imyaka ine azomara atwara Amerika uti kubera iki kuko burya ubwo mugambwe wiwe w'aba republika abantu bagerageza kwisunga ibintu bya kera bagerageza kwisunga ubukomezi bwa Amerika ntibumvikana cyane gusa ariho bamwe batembera ibyo Donald Trump akora ashaka hanyuma ikindi nacyo n'aba bademokrata bashaka ko ibintu bihinduka muri Amerika n'ahandi ku isi nabone ntibazemera ngo Donald Trump aguma akora ibyo ashaka mu gutera ubwoba ibindi bihugu byo ku isi bazogerageza kwinanasa babyange ku buryo harya muri iyi myaka ine azomara atwara nawe ntazoroherwa hariho n'ibindi bintu bizoshika kuko muri politike nta munyepolitike n'umwe yamafise inkomezi zo kugwanya ibintu byose biza bibunanira arashobora gushikirwa n'ibintu akananirwa n'ingene yovyivuna ku buryo Donald Trump nawe azogira ingorane azogerageza guhisha kuko politike ni kwimeze umuntu agerageza guhisha ntibizoroha ntibizomworohera byose iri imbere bishobora kumuzanira amananiza
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Nduwimana Innocent uratwumva
yakunda bumva
uduhamagaye uri hehe Innocent
ramukanyesha mu gisagara cya Bujumbura
ikibazo icyumviro
ni kibazo n'icyumviro
ubushikirize
ko ngarutse ku ngingo Donald Trump yarayafashe cyenda bona ibyo humuriza nk'ibihugu bimwe bimwe byo ngaha muri Afurika iwacu nko guhagarika imfashanyo iminsi 90 cyenda batakoye hose gufata iyo ngingo hariho ibihugu bitogera ingorane ndabye ntiyari kwihuta guhagarika gufata izo ngingo na cyane cyane kandi hari ibihugu bikanye kandi yofasha hariho n'ikindi kigira kabiri kuba muri cya shahamwe ya dijijwe mponze ku isi naho nyine cyenda bona hariho ibintu bigiye kuyangara byinshi hari ingingo zimwe yagiye arafata zidahumuriza abanyafurika cyenda bona arakwiye nko kwicara hamwe akamanza akakosora ingingo zimwe nko kwirukana abanyafurika kandi bari bahafise ubuhungiro n'ubwenegihugu agacabihukana ihuti batamanje no kwegeranya n'utuntu tw'iwabo nico zose ni ingaruka mbi bazogera bashitse mu bihugu byabo arakwiye kuraba rero bakicara hamwe n'ababishejwe bagasubiramo bakaraba izo ngingo yafashe bakasubiramo bakabitorera umuti kuko twebwe abanyafrika hamwe hamwe tugiye kugira uruhombo runini n'icyumviro n'intera nicyo nashaka gushikiriza
turagushimiye Nduwimana Innocent
murakoze kuduhamagara ku ishuri rya Amerika
Nitanga Simon nawe ari ku murongo uratwumva uduhamagara uri he Simon ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro shikirizo bishikirize
ndagira ngo umutsiko mubaze icyo kuba wenda onetsi ya Amerika yakuyemo mitayo wayo ntabwo byabara amahirwe wenda kuri Afurika kuba nabo batangira kwiga uburyo bakibeshaho batarindiriye imfashanyo za Amerika ikindi amubwire kuba wenda Amerika rimwe na rimwe yahaga Afurika byagabanuka ese nibyo bigabanyije akarindi kayo ko inkunga ikaguha n'amategeko yo kuyikoresha uburyo bumwe cyangwa ubundi cyangwa ikaguha ya madeni menshi nk'aya ndetse twumva ubushinwa ngo bwa Afurika amadeni aremereye arenze ubushobozi bwa Afurika n'ibihugu muri rusange bitaba n'igihugu kigezaho bakibarira amahirwe ngo muri Kenya babara ko bageza aho igihugu bari kugiteza cyamunara kubera amadeni kiba gifiye igihugu kindi ambwire ntabwo yaba ari amahirwe amwe wenda yo kuba ibihugu bya Afurika byashakamo ibisubizo kuri ibyo kuko bitaboneka ahubwo yende bera amahirwe kugira ngo ibihugu bya Afurika nabyo bitangire byishyire hamwe bitegeye umugozi umwe yuko nta muntu wo kubifasha wundi uhari
murakoze mu mwishyure Emery
ati mbega ihagarikwa ry'imfashanyo ntiyoba ari amahirwe kuri Afurika yo kwironderamo inyishu ku bibazo byayo mu bisanzwe inyuma y'imyaka irenga 60 Afurika yikukiye ntitwari dukwiye kuba turi umugabane w'isi utewe impungenge n'ingingo z'igihugu icyo cyose ku isi ihisemwo kudatanga imfashanyo muri Afurika niyo mfashanyo ntitwari tuyikeneye mu bisanzwe mugabo aho siho turi turazi impamvu tutahari ni kubera uburongozi bubi bwo muri Afurika twagiye turaronka tukibandanya turonka butuma Afurika ikiri umugabane w'isi usegerereza nkoresheje icyo jambo ribi kuko niko biri rero hariho abantu benshi mu bijanye na leadership bavuga bati
ubuyobozi
mu buyobozi bagira bati iyo ikintu kigutunguye hari gihe kaba ari n'akajyo arakagohe upfuniwe kugira ngo usubire urabe mu by'ukuri icyo ukwiye gukora ivyo rero ndemeranya nawe yuko nubwo atari yo nzira nziza yo kuhindura yo kuzana impinduka kuko ni inzira izotuma ubuzima bw'abantu benshi businzikara muri Afurika ariko ibi bikwiye kutubera icigwa c'ingene dukwiye kwigenza nk'umugabane wo umwe mu migabane ifite itunga kamari isi yose uhurumbira ariko rero n'ikindi cyo natuma mbere tufata iyo ngingo nuko Trump nubwo yosubizaho iyi mfashanyo nyuma y'iminsi 90 kandi hari imfashanyo zosubizaho ndabyizikiye mugabo ibijanye n'umugambi wa politiki wo wiwe kuri Afurika byose bizohinduka ni ukuvuga uko ibita transactional approach kugira gusa imigenderanire ishingiye ku nyungu ni ukuvuga ngo nimba Amerika ata nyungu ifise mu kintu ntacizokora muri Afurika ibyo nizo bita transactional approach ni ukuvuga rero yuko nimba tuzi yuko uwo ari wo mugambi wa politiki y'ubuyobozi bwa Trump Afurika tugomba gushyiraho ingamba zo kutaba abantu igihe cyose ubuzima bwacu buzoba buhagaze ku kumfashanyo mva makungu hanini zivuye muri Amerika. Dukwiye kugira ibyo abayobozi bamwe bamwe bari barabonye kuva kera muri Afrika, ibi twita intra-African trade, urudandazwa hagati y'Abanyafrika bo ubwabo. Nico kintu cyonyine gishobora kuba umuti w'izimfashanyo zose ziva mu bakungu. Hamwe ubwo rudandazwa rukozwe, inyungu ivuyemo igakoreshwa neza, Afrika irashobora gushika ku rugero itoba igikeneye iyi mfashanyo. Ikibazo rero no kwibaza ni kubera iki abayobozi bacu badashiraho badakurikiza ibyo bemeranije, kuko muri azi ko ari umugambi witwa AFCFTA, ni nyine tukavuga African Continental Free Trade Area. Ariko muri azi yuko nka Perezida Kagame, abayobozi bamwe bamwe nka Perezida Mbeki, Mukapa kiriho, bari abantu bavuga cyane iki kintu. Ariko urabona yuko abandi bayobozi muri Afrika basa n'abatagishyizemo ingufu kubera impamvu tutazi. Iyo biba byarashyizwe mu ngiro kuva icyo gihe abo bandi bayobozi bari baragerageje ko byokora, ubu Afrika ntituba dutewe ubwoba n'ingingo nk'iyi. Ikindi Afrika igomba gukora, Afrika igomba kugwiza zino kwita diversify economic partnership, kugwiza abandi abantu baza mu rudandazwa rwo muri Afrika, yani mashyirahamwe n'ibindi bihugu. Urabye ingene tufise uyu migenderanire na Amerika, ni nk'uko nk'Uburaya dusa n'ababyibagiye muri ino myaka 15 iheze. Ariko Uburaya ni isoko rinini, Ubushinwa ni isoko rinini, Afrika yo mu yo hagati Middle East, Asia yo hagati, hariho ibyo twita emerging economies, ibihugu biriko birazamuka n'ingoga mu by'ubutunzi nka za Brazil. Ibi ni bihugu tugomba kuzana mu migenderanire y'urudandazwa, kuko n'ahantu hova itunga ryinshi kuko bose bakeneye.
Murakoze Ezekiel Ndayikengurukiye, uratwumva?
Ezo ndabumva cyane.
Uri he?
Yewe ndi ku Ntega muri komine Ntega, Intara ya Kirundo mu gihugu cyacu Burundi.
Ufite ikibazo ubaza, icyiyumviro ubishikirize?
Yego, ni icyiyumviro.
Mugishikirize?
Yego. Ama jewe ndavuga ku bijyanye na Afrika. Yego, mu bisanzwe umugabane wacu wa Afrika ni mugabane ukiri mu nzira y'amajyambere, kandi Afrika nta bandi bo kuyiteza imbere atatebye nyine Abanyafurika abiwacu. Rero kwitega imfashanyo mva makungu cyangwa se Amerika cyangwa se Abanyaburayi uko aribo bazoduteza imbere, numva yuko twebwe Abanyafurika ubwacu tukora amaboko mu bihugu tugakora, tukareka abadusamaza nk'intambara nk'ibyo biriko biravugwa muri Congo. Abona yuko ari ibintu biza kusubiza inyuma umugabane wa Afurika, si ibintu byiza. Rero twebwe rero ubwacu Abanyafurika tuba dukwiye gushyira hamwe, tukagira ubumwe, tugatezanya imbere, no gufashanya muri rusange dukoze, tukareka kwizera imfashanyo mvamakungu. Ego, niyo ntererano yayo iwanjye.
Ndabashimiye cyane, murakoze.
Ego, murakoze.
Sostene nawe nyine ari ku murongo, uratwumva?
Ego, ndabumva cyane y'i Amerika.
Sostene, uduteye akamuri?
Jera nsanze no Murundi, ariko abasanzwe ntuye mu gihugu cya Kenya.
Ikibazo icyiyumviro?
Jera nini kindi nashaka kubera ku bijyanye n'uko kuntu igihugu cya Amerika cyasituye bavuga kugufasha umugabane wa Afurika. Ngerageje kuraba, hari ibintu byinshi mu bisanzwe Amerika yari isanzwe ifasha ibihugu bitandukanye, bavuga nk'ibiri munsi y'amajyambere y'umugabane wa Afurika. Ariko kuba Amerika n'umukuru w'igihugu cya Mushasha yafatiwe kuvuga cyarahagaritse ifashanyo yo cyanze ku mugabane wa Afurika cyangwa ibyo bya Afurika. Ingaruka zizoba nyinshi kubera ko ibihugu byo muri Afurika nyinshi biracyari hasi cyane, usanze nk'ibintu bijyanye n'iterambere hariho ibihugu byarabikora ibintu bijyanye n'iterambere mu bihugu byayo bivuye ku mfashanyo ziva mu bihugu bikize cyangwa bimaze gutera imbere kurusha. Rero ndabona kuko nta kundi bari bugire bizatuma nabo bashobora kubona ko nta kundi kuntu bashobora gukora nyuma y'uko ubufasha bwa Amerika bujya buhaguye. Bizatuma ibihugu bya Afurika nabyo bibona kure, hanyuma nabyo bitangure kwiteza imbere ubwabyo.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Sanga, aho turiko tuvuga ku migambi mishasha ya Perezida mushasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'ingaruka iyo migambi ishobora kugira ku mugabane wa Afrika. Nkaba ndi kumwe n'abatumire Emery Pacifique Giraneza n'onosoye ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu n'itunganywa neza ry'amashyirahamwe akora imirimo y'ubudandaji ari Londres mu Bwongereza, na Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu muri kaminuza y'u Burundi no mu yandi makaminuza yigenga ari Bujumbura mu Burundi. Professor Pascal, ikibazo iki cyabimukira mukibona gute mu byo President Trump yashize imbere ashaka abantu bose bari ngaha batabifite uburenganzira cyangwa bakoze ibyaha ngo kubirukana? Hariho urutonde rw'abazo kwirukanwa igihugu ku gihugu nk'u Burundi nibaza ko bashika nk'amajana 460. Mubona icyo kibazo mukibona gute? Ni ingingo nziza cyangwa bifite iyindi migambi yinyegeje inyuma ku bwanyu?
Icyo kibazo ni kibazo kitoroshe kuko abimukira muri Amerika bafisa ukanini cyane, kuko turazi ko bakora mu mahinguriro akeneye abakozi benshi, ariko Amerika yonyine ubwayo ntabifise. Icyo ni ikintu kiboneka. Ikindi nacyo uko azobirukana ni ibintu bisaba uburyo bwinshi, bisaba uburyo bwinshi cyane kubarungika iwabo, ku buryo nibaza yuko atobishobora kurungika bose abantu babimukira bagiye muri Amerika. Mugabo urumva aragerageza uburyo bwose akerekana ko agiye bikora ku biri mu bintu byatumye atogwa, kuko Abanyamerika nk'aba b'abazungu benshi barabazwa n'ingene babona abirabure n'abandi banyamahanga ari benshi muri Amerika, kuko bishiramo ngo n'abantu bazoheva basubirira ngo hanyuma ngo ubwoko bwabo ntibukiboneka ngo haboneka abanyamahanga gusa. Ibyo yarabigira cyane abikerebukamo kuko mu byatumye atogwa birimo, ariko kugira ngo abishyire mu ngiro nibaza ko atari kintu kizoroha cyane. Ikizoroha kuko Amerika irakeneye abakozi badasaba amahera menshi. Icya kabiri ni ukuba kubegeranya ahubwo barungike mu bihugu byabo bisaba uburyo budasanzwe kuko ni benshi cyane. Turetse yuko hariho abazoronka uburyo bwo kwinyegeza kugira ngo abapolisi cyangwa abandi bahiga ngo babarungike iwabo batazoshobora kubabona byoroshye.
Murakoze. Pacifique, ku bijanye n'iyi umugambi worohereza ibihugu byo muri Afrika gushorera ibidandazwa byabwo vyo mugabane bidatanze amatagisi muri Amerika, AGOA nkuko wari wabivuze ni umugambi ikiringo cyabo kizorangira mu kwezi kw'icumi uyu mwaka. Hakaba ari impungenge ko President Trump ashobora kutongereza igihe ikiringo cyabo. Kuba twumviriza uwo mugambi gushika ubu, hari ikintu gikomeye woba warakoze ku bihugu bifisemwo inyungu byemerewe kuwukoresha? Hamwe uhava hari ikintu kizohinduka kinini?
hari bihugu byinshi byungukiye muri uwo mugambi kero notanga mu bitwemereye n'igihugu cya Kenya. Ni umugambi wari waruguruye n'ibintu Afrika itari isanzwe ishora muri Amerika nk'ibijyanye no kwita textile, ibijyanye no gukora n'ibijyanye nabyo. Afrika aya mashyirahamwe menshi yari yaraje mu bihugu nka za Maroc, ibihugu bimwe bimwe byo muri Afrika y'uburengero, gushyira imitahe minini muri Afrika kubera hari abakozi batazimbye. Umugambi mwiza ni umugambi Afrika yungukiyemo, ni umugambi usaba gukerebutsa ibihugu bikerebutse. Nibyo ahanini byungukiyemo ibihugu bitaba biri mu ngwano, ibihugu usanga bifite uko bitunganijwe neza. Ariko wari umugambi muri rusange munini wari waruguruye isoko rinini kuri Afrika dandaza ibintu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nimba rero uwo mugambi utazobandanya, ni ukuvuga yuko mu by'ukuri Afurika igiye kubomba amahera menshi cyane, kandi ibi nabyo bizogira ingaruka ku bakozi bakora muri ayo ma industry, bakora muri urwo rudandazwa rwo hagati ya Afurika na Amerika.
Nawe Professor Pascal, ku kibazo kijanye n'abakundana basangiye igitsina, hariho ibihugu byo muri Afurika nka Uganda n'ibindi bitari bike byari byafashe amategeko akomeye yo kugwanya inyifato nk'iyo. Trump mu mafaranga azogabanya imfashanyo zija muri ibyo bihugu hakaba harimwo izofasha abo bantu bakundana nabo basangiye igitsina. Bubona ibyo bihugu byo muri Afrika kuri icyo kibazo bihuza na Trump kandi bimushimira kuri icyo mu bivuga kwiga.
Ibyo ni ibintu bigaragara rwose, kuko burya mu mico y'Abanyafurika munsi ya Sahara ni uko mu bisanzwe abantu bubakana kugira barondoke bagurize umuryango. Ibyo kubaka hagati y'abantu basangiye igitsina muri Afurika ni ibintu bitavugwa, bitaboneka, kandi benshi badaharanira. Ni nacyo gituma Trump muri politiki ye agerageza kwerekana yuko ibyo bintu bidategerezwa kubaho. Iyo nzira ni inzira yemerwa cyane muri Afurika. Yego, mwavuze Uganda, hari ibindi bihugu muri Afurika bigerageza kwerekana yuko bitabyemera, na za Kamerune, abandi nabo barihorera. Washaka mbere n'imbere y'umuzo w'abazungu hajya hariho abantu basangiye ibisida bashobora guhuza, mugabo bari inyegeza, ntibaja hejuru, ntibavuga, ntibaboneka. Nicyo rero abajya Afurika bakunda cyane ubu icyo kintu cy'abantu basangiye igitsina n'ukuri. Nicyo kintu kiboneka yuko Trump agiye yahuza n'abanyafurika batari bake munsi ya Sahara, bavuga bati ibyo bintu ni ishyano, ntabyo twemera, ntabyo tuzopfa twemeye.
Murakoze. Dufite ku murongo wa telefone, umwanya ugiye kurangira. Dufise Shukuru Didier, ufise ikibazo, ufise icyumviro binyarutse. Dufise Paul ku murongo, uratwumva?
Ndabumva.
Munyarutse, nimba mufise ikibazo n'icyumviro.
Ndabumva icyumviro narifise. Bwa mbere bema kuva kuri intwaro ya Trump batorewe kuba perezida wa Amerika, twarashimye cyane kubona abafite ingingo yafatira abana bahuje ibitsina. Nshyira nk'abanyafurika twebwe ibyo ntacyo bisaba ko cyane, ariko ikibazo gihari biba kungene abanyafurika reka fatira nobati nk'ibihano karaba nk'ibi yagiye guhagarika ibyo gufasha hivyo kwanya icyorezo cy'umuriro sida karaba ibiza bimukira birateranye intuze ya cyane cyane yuko tambuka ko na manda yiwe ya mbere hagi bakunda kuba ko abantu babira
turamutaye ku murongo turamutaye ku murongo Paul. Ndashaka ndabaze Emery Pacifique Igiraneza, mukurangiza twako tuvuga ikibazo twagiciye mwagiciye ko gatoyi ukugene Afrika yo vyifatamwo kubijanye n'imigambi mishasha ya Amerika, abakurikirana ibintu n'ibindi bavuga ku kitora kugira ingaruka zidashemeye kuri Afrika. Niki mwabivuze muri make, hari umwe mu baduhamagaye yabicishe ko ko Afrika ikwiye gusenyera ku mugozi umwe ikabonera isomo, mwobisigura neza ivyokogwa. Aro Emery,
ego ndabumva no vuga hanini yuko bo bimwe mwe ndayemaze kwivuga, ariko hariho ingingo nibaza zihuta Afrika ikwiye kugira ufatane ngoga. Imwe ni navuze yere ijanye no kutavaho mu by'ubutunzi yizigiye cyane Amerika, ikagerageza ikarondera abandi bafatanya bikogwa mu by'ubutunzi bashobora kuzana inyungu muri Afrika. Na natanze akarorero ku Bushinwa, ka Union Europeenne, k'ibihugu by'Abarabu, n'ibi twita emerging economies, ibihugu biriko birakura n'ingoga za Malaysia, Brazil, n'ibindi bihugu, ariko bikaba ari umugambi wizwe neza ushobora kuzana wanashaka n'itunga riruta ryo twokura muri umugambi w'urudandazo hagati ya Amerika na Afrika. Ikindi nari navuze ni ikintu kijanye n'uko Afrika igomba kuba industrialize, kuko buriya iyo
kwijukira
amahinguriro no kwigira mu byo gukora ibintu, kuko iyaba icyo tugifise ntabwo bayo ibyo byose byo dutera, kuko iyi politiki ya Trump ahubwo yari guca idufasha ibita transactional relation, ibi byo kuvuga ngo inyungu yanje niyo nshira imbere nawe ushira imbere iwawe, hanyuma duhuriye dufite inyungu gusa. Ufite ibyo udandaza bihinguriwe muri Afrika, kuko murazi ibintu baraza bakabyimba bakabitwara bikaja guhingurirwa ahandi, Afrika rero igomba gushyira imbere amahinguriro, kuko iyo ufise mu kirundi bavuga ngo agakecuru gahishije ntikabura buzukuru, ni ukuvuga ngo iyo ufise ibintu udandaza abantu baraza na baba bafunzi baba bansi baraza bakabigura. Nibaze ko akarorero tubona ku Bushinwa ari akarorero kagaragara, tuvuga yuko Uburaya na Amerika aribo baguzi ba mbere b'Ubushinwa, tuko bakunda Ubushinwa cyane, bakunda ibyo bintu Ubushinwa gukora. Ikindi nacyo dukwiye nk'Abanyafurika gushyira imbere cyane rwose ni ikibazo kijanye n'umutekano. Hagiye kuba ingorane muri Afurika,
uheraheze nanyugiye kurangira
kubera yuko Trump agira ati ibyo hanze ntibindaba, Abanyafurika nabo urabazi akajagari turagakunda, izi ntambara nyinshi akaroro ni intambara iri muri Congo, urabona Amerika nta kintu kigaragara irayivuga ko kuko ntibibaraba. Abanyafurika rero ntitutaba abantu bakuze ngo twumve yuko kujyana hagati yacu ataco bimaze, hazovuka n'izindi ntambara nyinshi, kuko abahora batukamwo mabisi nka Amerika bazokwirabira hirya.
Murakoze cyane, murakoze. Barabatumire Emery Pacifique Giraneza yanonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu n'itunganywa neza ry'amashirahamwe akora imirimo y'ubudandaji ari Londres mu Bwongereza, na Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu muri Kaminuza y'u Burundi no mu yandi makaminuza yigenga ari Bujumbura mu Burundi. Ndabashimiye rero batumire, nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro bashoboye guhamagara bagabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyimviro. Ndabifurije mwese kugira ibihe byiza, mukurindira mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Mugira ibihe byiza.